Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika mwiriwe nshuti bakunzi nikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe Leta y'u Burundi igabisha abatoza kuri bo ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura bagirizwa kunyuruza amamiliyoni n'amamiliyoni.
Nana yari majambo nirirwa ndavuga sinirirwa ndahogora cyo kuna uraza kugirisha inama mezi mwabo yuko na kimeze intege zacitse. Kandi umuntu wese afise icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza. Ushaka banza subite.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca umushikiranganje jeje intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Muri Afrika y'Epfo hubutse ubundi bwoko bushasha bwa virusi ya corona. Bombe bikekwa ko yatezwe na Al-Shabaab ku ishuri riri mu Gadisho ku murwa mukuru wa Somalia yahitanye ababa bacumi. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika makuru yacu reka tuyahere muri Afrika y'Epfo ahavugwa ubundi bwoko bushasha bw'umugera wa COVID ya 19 ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
ubwo bwoko bushasha bwitwa B.1.1.529 bwahindaguritse inshuro nyinshi abahinga mu bumenyi batangaza ko biteye impungenge kubera bishobora gutuma abasirikare b'umubiri badashobora kubugwanya kandi bwandukira kurushiriza ibimenyetso vya mbere bivuye mu biro bikora ibipimo ku ndwara n'imigera byerekana ko ubwo bwoko bushasha bwiyongeye n'ingoga mu ntara ibamwe abantu benshi ya Gauteng bushobora kuba buza bumaze kugera mu zindi ntara 8 zigize Afrika y'Epfo ubwo bwoko bushasha B.1.1.529 buza kandi bwatowe muri Botswana na Hong Kong wasanganywe ubwo bwoko muri iyo ntara n'umuntu yaravuye muri Afrika y'Epfo abahinga mu bumenyi bavuga ko abantu bashasha bagera ku 90% bandura mu ntara ya Gauteng bashobora kuba bafise ubwoko bw'umugera mushasha bwa B.1.1.529 Abo bahinga bariko bagerageza kumenya byinshi ku vyerekeye ubwo bwoko bushasha n'inkurikizi ushobora kugira umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Jo Pala avuga ko hakiri kare kugira bimenyekane niba leta izofata ingingo zikomeye mu ntumbero yo kwishyura kuri ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19
Fidel Niyongabo urakenuye tukivuga ivya COVID-19 na Namibia igiye gutangura kujugunya incanco za COVID-19 kubera zabuze abazifata zikaba ziri hafi yo guta igihe ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira
iki gihugu kiravuga ko doze 268,000 za AstraZeneca na Pfizer inkingo za COVID-19 zishobora kuzashwanyaguzwa zimwe ndetse mu cyumweru gitaha bitewe nuko abaturage bazarira mu kwikingiza Ben Nangombe umuyobozi cingwa bikorwa muri Ministeri y'Ubuzima yabwiye ibintu ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri uyu wa kane ko inkingo 252,251 za AstraZeneca zizarangiza igihe mu cyumweru gitaha mu gihe 219,996 za Pfizer zizashwanyaguzwa mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri nizitabona abazifata mu gihe abakigenkimiranya biyongera Namibia yatangiye gukingira abana bafite imyaka hagati ya 12 na 17 hakoreshejwe urukingo rwa Pfizer nyuma yuko ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuze ku itariki ya 15 ku kwezi kwa 11 ko abari muri icyo cyiciro bashobora kuruhabwa abantu 298,503 bonyine ni ukuvuga ikigereranyo cya 20% by'abaturage miliyoni 1,500,000 bemerewe gufata urukingo nibo bakingiwe mu buryo bwuzuye muri Namibia bahawe urukingo rwa Sinopharm rwakorewe mu Bushinwa nirwo rwakoreshejwe cyane nyuma yuko abantu 245,883 bahawe doze ebyiri kuva igihugu gitangiye gahunda y'ikingira mu kwezi kwa gatatu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijyanino ku isi na nabice ku masonga nkitangura ku mugabane wa Afrika. Bombe bikekwa ko yatewe na Al-Shabaab yaturikiye hanze y'ishure ku murwa mukuru wa Somalia i Mogadishu ihitana abantu batari munsi y'umunani harimo abana nk'uko bitangazwa n'ababonye ibyabaye. Fideni Yongabo aragarutse.
Umuvugizi w'igipolisi Abdi Fata Adam Hassan amenyesha ko uretse abantu munani bapfuye abandi 17 bakomeretse baraheza abanyarukanwa mu bitaro. Icyo gitero cyabaye mu masaha ya kare yo mu gitondo cy'uno munsi kwa kane. Umugwi ntagondwa z'abayisilamu Al-Shabaab batangaje ko ari bo bakoze icyo gitero cyasambuye igice cy'iryo shure. Mohamed Osman avuga ko yariko yigisha abanyeshuri biwe igihe iyo bombe yaturika, amenyesha ko umwotsi n'inkungugu byabarengeye. Icyo gitero kibaye mu gihe Somalia ihanganye n'ibibazo bikomeye bya politiki n'umutekano. Vyari bitegekanijwe ko inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ziva muri Somalia yamari kiringo cazo carongerejwe bivuye ku mpungenge ko inteko z'ico gihugu zititeguye kubijanye no gucungera umutekano mu gihugu. Bitegekanijwe ko amatora yatebejwe mu kiringo kirekire muri Somalia yarategekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, yamara muri iki gihe bisa n'uko azoba mu mwaka uza.
Muri Misiri, sentare yafashe ingingo yo guhanisha igihano cy'urupfu abakekwa kuba abarwanya 21 ejo ni mukankusi arabandanye no nkuru.
Urukiko rwo hejuru rwa gisivile i Cairo uyu munsi kwa kane rwafashe umwanzuro mu ikatwa ry'urubanza ruhanisha igihano cy'urupfu abo bakekwaho kuba abarwanya 21 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta ya Misiri MENA. Ibyo biro ntaramakuru byavuze ko ababuranaga bahamijwe kuba bari mu mutwe wa Ansar Bayt al-Maqdis wahinduye izina ryawo mo Sinai Province. Uyu mutwe wahinduye izina nyuma yo kurahira gukorana n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru yose agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'ubutungane bw'igihugu cy'u Rwanda. Sentare nkuru ya gisirikare y'ico gihugu yegeje inyuma iburanisha ry'urubanza rw'abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya P5 na Rude Urunana. Abo bagirizwa gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho. Ubushinjacaha bumaze gusabira abaregwa 33 gufungwa ubuzima bwabo bwose. Ijwi rya Amerika ryarungitse Eric Bagiriwusa muri sentare ya gisirikare mu Rwanda.
Ubushinjacaha bwa gisirikare mu gusabira abaregwa igihano kirusha ibindi kuremera mu mategeko y'u Rwanda bwasobanuye ko ibyaha bakoze bigize impurirano imbonezamugambi. Mu iburanisha rya none umushinjacyaha wa gisirikare yasabiye ibihano abaregwa 10, ni mu gihe abandi 23 nabo yabasabiye ibihano mu maburanisha y'abanje. Mu bo bwasabye ibihano harimo itsinda ry'abantu 5 buvuga ko bavuye mu gihugu cy'u Burundi bajya kwitoreza igisirikare mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda binyuze mu nzira y'intambara. Aho bwasabye ibihano buvuga ko bavuye mu Burundi bajya mu mutwe wa P5 wa General Faustin Kayumba Nyamwasa. Burabarega ibyaha byo kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe, ubwicanyi, gushaka guhirika ubutegetsi buriho n'ibindi. Abiregura bavuga ko bagiye mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bashutswe kandi kuri bamwe byari bigoye kuyigobotora. Hari n'abavuga ko baje kwitanga mu nzego zibishinzwe bityo bagasaba urukiko kuzabacira inkoni zambaye igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza. Ikindi cyumvikanye kubiregura bashima uburyo bafashwe n'inzego z'umutekano za Leta y'u Rwanda. Uwitwa Nzabamwita wavuze ko afite imyaka 61 y'amavuko yumvikanye atakambira umucamanza. Yemeza ko umuryango uri mu Rwanda kandi ko mu magambo ye aho ajisha igisaba atarota hatera ibuye. Asaba ko urukiko rwazamusubiza mu muryango nyarwanda. Umunyamategeko ubunganira nawe yasabye ko urukiko rwazasuzuma kandi rugaha agaciro imyiregurire yabo yunganira bakazabona ubutabera. Kubera undi munyamategeko wari wasibye mu iburanisha ku bw'izindi nshingano yagiyemo, byatumye umucamanza ataburanisha irindi tsinda ry'abantu 4 basigaye batarasabirwa ibihano. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, Lieutenant Colonel Bernard Rugamba Hategekimana ukuriye inteko iburanisha yibukije ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemerera umuburanyi wese kwiregura yunganiwe kandi ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntayegayizwa bugomba kubahirizwa. Ni mu gihe abaregwa bandi barimo Saidi Ndayizeye bo bari bahisemo kwiregura batunganiwe. Abushinjacyaha busobanura asobanura ko abaregwa bagiye bava mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Malawi bo barega ko batorezwaga igisirikare mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Epfo, ibikorwa bigahuzwa na General Fonstey Kayumba Nyamwasa wigeze no kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Iri tsinda riregwa ko ryatozwaga na Meja Habibu Mudathiru warangije kubura na yemera ibyaha muri indi tsinda akanabihanirwa. Abari mu rukiko baregwa ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2019 babifashijwemo n'igihugu cya Uganda bagabye igitero mu karere ka Musanze, bahica abasivili 14 bakomereza 15 baranasahura. Mu itsinda ryose riregwa harimo abanyamahanga bagera ku 9, Abarundi ni 8 n'umunyayuganda umwe. Uwo nawe ni Ibrahim Rubega. Uyu yumvikana nk'umenyereye intambara z'ishyamba yabaye mu nyeshyamba za NRM muri Uganda zagejeje Perezida Museveni ku butegetsi. Inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda nabwo arazirwanirira. Benshi mu baregwa ariko nta Banyarwanda babaga mu bindi bihugu, kuko mu Burundi ubushinjacyaha buvuga ko haturutse abagera kuri 13 bambuke Kongo. Uretse iri tsinda ry'abarwanyi 37 bo mu mitwe ya P5 na Rudu 8, irindi tsinda ry'abandi barwanyi 32 bo muri P5 ryarangije kuburana ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Mu itsinda riri mu rukiko, umucamanza asigaje kumva abantu 4 gusa akabona gupfundikira urubanza. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 9 z'ukwezi gutaha, ni nawo munsi ubushinjacyaha buzatanga imyanzuro yabwo ya nyuma kubaregwa. Eh, bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, bagira ubusa, urakenuye.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tugume gato mu Rwanda, abanyeshuri bagera ku 1000 bakoze ibibazo vya leta bisoza amashuri yisumbuye batavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri ku manota bahawe, bavuga ko atariyo. Ivyino dossier tubaze Asumta Kabuyi yabidukurikiraniye.
Bashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amarota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze, bwakiye abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro.
Twaje kureklama, turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye. 16 amasomo yose nabonye ama SSS. Ntabwo rero mbyumva, niyo mpamvu ndi hano naje kureklama.
Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology, bambayemo S. Kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology, ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva teori yose amanota naba narayabonye niba ari zero. Ibyo nshaka ko bansobanurira.
Njyewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza, numva ko neza, mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona iryo mfitemo S.
Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza, ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi.
Nkungu ubu se wajya gusaba ya faculty ya medicine ufite S muri biology, nta hantu na hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi, kuko S ni nk'aho ari zero. Bo badufashe turi abana babo. Nyine bareke kuturenganya, abandi baratsinze kuko bakoze, natwe iyo twarakoze dukwiye gutsinda.
Nye n'ubwo buzima bwacu burahagararira aha, none se bwo urumva na university yagufata. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka ku applyinga muri general nursing, ariko kuba mfite S muri biology biracyari ikibazo.
Kugeza mu mwaka 2008 ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe. Nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya, buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8. Ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye. Umwe barimo bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa.
Abarimu bakosora bo ntabwo yarenganye umunyeshuri ngo bishoboke, kubera ko dukosorera muri team. Urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8. Twarangiza dukakora ibyo bita cross marking. crossmarking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye nta wamurenganyije. Ibyo birangiye hazaho uwo bita temurida wa gatandatu nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri.
Kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa.
Numva rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa, ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo ni ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme. Ikindi na kuriya banariza amanota kugira ngo bavuge ati uyu yabaye wa mbere yageze aya, wenda hashobora kubamo ikibazo.
Ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro, wenda niba washyizeho icumi uwinjiza muri sisiteme agashyiraho cumi n'atanu se?
Birashoboka cyane nkanjye wenda ujye kujya ukora direte, ushobora kujya kwandika wenda icumi ukandika ijana, cyangwa se wajya kwandika icumi ukandika rimwe. Iyo hatabayeho rero checking usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho.
Ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe. Umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakaba kabigihumba aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora. Kuri we uburyo bushya bwo gukosora bwagombye gutanga icyizere.
Ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye, cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye bayanditse neza. Buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende, ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota, ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize, ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze. Kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye amanota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure.
Aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo. Ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo, kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Burundi abatoza kuri wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati kuba baranyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze, abasaba kuyasubiza batayatanze bagapfungwa. Hidonido n'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge Wirikaneza.
Agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambwira ati ese ngane ye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashyize ku makoro, tuzoza kuburana nabo bakamubimba. Abo bantu bose bagenda muri polisi bakorwa amatosi.
Ubona ugiye kuvendera ko buca mushikanganje yaje intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi. Hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara cya Bujumbura, abaserukiye igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi. Intumbero y'inama yari imwe rudende, ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga cya leta uvuye mu makori yatozwe i Bujumbura. Ndirako bucari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitsi intege. Yamenyesheje ko ivy'ibisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi abiri n'igica heze aragahomera bunwa. Yemeza ko amamiliyoni arenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigega ca leta kandi yaregeranijwe.
Ihinduka nivyo ryamarigoye mugabe ico dutereza kumenya nuko vyanka vyakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihugu cacu nta nahamwe gidushobora kugishikana tudahindutse. No muri iyo ntumbero vyatumye tubahamagara muri iyi nama, bari kubahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri serivisi transport. Amafaranga atashitse muri rekese dolamerikandi yatanzwe na rekontribuwa ni miliyoni 51,500 na mirongo icenda na bitano amafaranga marundi. Mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose kwari tumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe.
Mwese murazi kitan ngene mbe munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitan kuri sushi bitavyandika nabo babigira gute bandika kuri kitan mugabo bashizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate mu contribuable bagacaba muha iyo kitanse akigira bagacaba barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca ro contribuable.
Uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasaba nuko atanyuzwe n'ibyasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa.
Ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri haraho abantu tutazi inyene iryo kosa ryo ryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije abantu batati ayo maherutso yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi tetete byosha yoherereye yoshobora kuba yarabanye mugabo umuntu atayafite mu ruhare nibaduhe iyo preve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba arashitse mugabo ataruhatu yafise
umushikanganje indira ko buca we yemeza ko ivyagije afise yari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yo mpabarerwa kugeza barishize ntiyanyuma
agire ku wa mbere. Ayo mafaranga yose mero turabira mbwira ati ese nkane ye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashitse ku makonti atashitse ku makonti naho bishatukurikiza amategeko itako nana yari majambo nirirwa ndavuga sinirirwa ndahogora zo kuna horaza kugirisha inama meze mwabonye uko naje meze n'integeza acitse kandi umuntu wese afise icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushikabanza subitse arandi bahungu bigize abagangi ngaho ibintu biri frakara biboneka aho navuze kubabyemeye abantu batabyemeye bace barazwa muri polisi dosi y'ikigo kwambore diporoma tuzoza kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bace bakagenda muri polisi bakorwa amadosi ibyemeza byose turabifise umuntu yatoje sasenke mire akajandika kenze mire urumva ko birenge
abatoza kori nibashasha basubiriye abahahora ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahirira mu kwa munani abo bagirizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamara Mpaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza renga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyendo kwezi kwa kamwe mu mwaka naho umushikanganje ndira ko buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose kwa 119 agize uburundi yabagirije kuba badindiza itozwa niyegeranye wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamara Mpaka aho hari hegeranijwe amamiliyari yarenga 3 n'imiliyoni 202 mu gihe mu mwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga muri ari 1 n'imiliyoni 400 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje uri kane za ijuja Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabakorerwa abakenyezi ryatanguye ku isi hose uno munsi ku wa kane u Burundi bwaritangurije mu ntara ya Muyinga. Bari mu mashyirahamwe y'abakenyezi batanguza iryo sekeza bemeje ko abakenyezi n'abigeme mu Burundi bagihohoterwa rimwe na rimwe bamwe ndetse mu bahohoterwa bagatinya no kwitura inzego zibijejwe. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kane ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwatanguje icyese iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi. Ibyo birori byatangurijwe mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara baba abagore cyangwa abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahi Muyinga bamenyesha uko byifashe aho baherereye.
Ibyo abakenyezi turakorerwa amabi ariko naho tuyakorerwa hariho inzego zijejwe kuzadufata mu mugongo kandi tukatomokerwa nuko aho twituye raduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo.
Umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo, akeneye nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntubyumve neza, utabyumvise neza rero mwico gihe urashobora nko kumuhohokera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba.
Muyi ntara ya Muyinga biriho mugabo si cyane si beshi nkunda kubona birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nkaje bishikejewe no kwigerera iyo nshaka ntabivuga
kubijanye n'amabafatiye kubicina kitwovuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme ayibonekeza ku mutumba asanzwe ntwarako meshi n'amabafatiye kukugwana kukuboregwa.
Mwishirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bamenyesha ko amabakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu Burundi nk'uko Emerusabe Maria umuhuza bikogwa muri iryo shirahamwe abivuga ngo nayababaza umutima ayababaza umubiri ayafatiye ku gitsina bene ayafatiye ku butunzi. Uwo mukenyezi aremeza ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kurwanya ayo mabi ariko ko ivyo gukora bikiri byinshi. Aramenyesha ivyo babandanya bakora kugira ko kabigatuzwe.
Turahimiriza guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza tukakorana n'abo bita ba CDF hanyuma tukifatanya nyene n'imigambi y'igihugu yo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Iruhande yo guhimiriza turatanga n'inyigisho, turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohote kugira ngo amenye iyo yitwara. Uko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya, hariho umukenyezi abatazi ko akubiswe cyangwa yakorewe ayandi mabi hari itegeko rimukingira.
Mu muhari w'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi ishyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo. Bishikirizwa na Hunja Imakire arongoye iryo shirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka.
Mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi, ayo mashirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero yuko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero.
Uburundi bwatanguje iryo sekeza gucivugwa kigira gite Uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi amabakorerwa abakenyezi. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba Abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta.
Kino civugo gihamagarira umwene gihugu wariwe wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira icakoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabikabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi. Ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga mabi afatiye ku gitsina, gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.
Impinga rero iracane ndende mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishirahamwe SOS Torture limenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi no mwaka abakenyezi 54 aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
akayinunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro muri 10 na Jean Diane ni nahazwe hamaje ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twemi tubike banuye tubipfuriza kubandanya muri ranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha
America, radio yanje, radio yawe, karagurushinge kumakuru nyakuri.